Abi Tesalonike ba kabiri ikigabane cya kabiri. Turabinginga bavukanye kubwo kuzoza k'umwami wacu Yesu Kristo no kuzokuranirizwa kuri we kwacu. Ntimushoke munyiganyiga ngo mugwe igihumura canke ngo muhagarike imitima naho mwaba mubitewe n'imwemu canke n'ijambo canke n'iketere imeze nk'irivuye kuri twebwe rivuga yuko umunsi w'umwami wacu ejeje gushika.
Ntihakagire umuntu abahenda mu buryo na bumwe kuko utazoza kwa kureka Imana kutabanje kuboneka, kandi wa muntu w'umugararije atarahishugwa niwe mwana w'ukuranduka. Umugwanizi yishira hejuru y'icitwa Imana cose canke igisengwa, nuko azokwicara mu rusengero rw'Imana yiyerekana ngo ni Imana.
Ntimwibuka yuko nababwiye ivyo nkiri kumwe namwe, kandi none murazi kibuza kugira ngo azohishurwe mu gihe ciwe, kuko ibanga ry'umugararizo n'ubu ririko rirakora. Mugabo hari uwo bibutsa ubu gushitsa igihe azokurirwa, niho wa mugararije azohishurirwa. Umwe umwami Yesu azokwicisha impwemu ziva mu kanwa kiwe, azomutituza guseruka kukuza kwiwe, ukuza kuba mugararije kuri mu buryo bw'inkomezi za Satani, kuri n'ubushobozi bwose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma n'ubugunge bwose bwo kubwabitanya kubahona, kuko batemeye gukunda iby'ukuri ngo bakizwe. Icyo gituma Imana ibarungikira ubuzimire bubakoreramo ngo bizere ibinyoma, kugira ngo abatizeye kuri bose bagahimbari guhugabitanya batsindwe n'urubanza.
Ariko abavukanye bakundwa n'umwami wacu, biradukwiye kwama tubashimira Imana, kuko uhereye mu bihe vya kera Imana yabatoranije ngo muronkere agakiza mu kwezwa na nkwemu no mu kwizera ukuri. Nivyo yabahamagariye, ibahamagarishije ubutumwa bwiza twajejwe kugira ngo muhabwe ubwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo.
Nuko bavukanye mushikame mugumye ivyo mwashikirijwe mwigishijwe ari vyo mwigishirijwe mu majambo canke imikete ryacu. Ariko umwami wacu Yesu Kristo bwiwe ni Imana Data wa twese yadukunze ikaduha kwirurwa imibabaro guhoraho, bo n'ivyizigiro vyiza biheshwa n'ubuntu bwayo babirure mu mitima yanyu bayikomeze mu gikorwa cyose cyiza n'ijambo ryose ryiza.